Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Bidufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza. Hari gukunda igihugu gusumbuka. Cyane noneho na igihugu ndagikunda kuko cyarasomeje mu byo byigwa by'ubutunzi. Icyo ni ugifasha ari kugiterera ibyiyumviro n'ukuri.
Uyu ni Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme yemeje guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Avuga ku ngingo yo guhagarika ishyirahamwe ryiwe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Muramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afurika. Igihugu cya Mali cyatangaje ku wa kane ko cishe abakora iterabwoba batari bake mu bikorwa bya gisirikare byabereye ahabereye ubwicanyi hagati y'amoko, hagapfa abantu 41. Umusirikare umwe wa Mali yarasize ubuzima muri ibyo bikorwa bya gisirikare byabaye ejo ku wa kane mu mashamba yahitwa Yoro, Ganga, Fani, Bodel hamwe na Homo Bongo, nkuko byashikirijwe ni gisirikare cha Mali. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 41 baguye muri ubwo bwicanyi buhitiye, ariko leta ya Mali nayo ishikiriza igitigiri cy'imfata kibanza cy'abantu 38. Ibihumbi by'abanyagihugu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali ejo ku wa kane barakoze imyiyerekano isaba umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri ico gihugu gutanga imihoho. Abakoze imyiyerekano bagiriza Jane Ansahe kuba yarafashije guhinyika amatora yo mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Umurwa mukuru Lilongweho barashoboye kwinjira ku nyubakwa za leta baronona amasanamu ya Perezida Peter Mutharika. Icegera cy'umukuru mu w'urunani ruhuyikiyemwo abaharanira uburenganzira bwa muntu Gift Trapense yashikirije ko bazobandanya imyiyerekano gushika Ansahe agondojwe agatanga imihoho. Komisiyo y'amatora ya Mali irahakana kuba yarahinyitse ivyavuye muri ayo matora. Umukuru w'ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi yashikirije ejo ku wa kane ko kubona hari impunzi zakuwe mu vyabo zirenga 70 million ku isi nzima ari ukunanirwa kw'amakungu, kandi akayasaba gukorera hamwe kugira hatogwe inyishu z'ibyo bibazo. Grandi yavyiganiye ijwi rya Amerika aho yari i Amman muri Yorodaniya, aho yagiye kwifatanya n'amakungu mu kwibuka umunsi wahariwe impunzi. Hasi yari yashikirije mu ndwi iheze ku 70 million z'abantu bahunze ibihugu byabo mu mwaka uheze, canke abandi bahungira hagati mu bihugu byabo bahunze intambara, ubwicanyi, ihungabanywa ry'agateka kabo hamwe n'ihamwa. Benshi muri izo mpunzi zavuye mu bihugu bitanu arivyo Siriya, Afghanistani, Sudani y'umanuko, Myanmar na Somalia, mu gihe ibihugu vya Buraya na Leta z'Ubumwe za Amerika atabushake bifise byo kwakira impunzi. Filippo Grandi yavuze ko ahangayikishijwe n'uko iyo nyifato iri mu bihugu byitwa ko ari rutura. Leta z'Ubumwe za Amerika na Irani vyasa n'uko bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare cyo ku wa kane inyuma y'aho indege ya Amerika yo mu bwoko bwa drone yari mwigendereza ikororewe na Irani. Icyo Perezida Donald Trump yise ko ari kosha rikomeye ryakozwe na Irani. Trump yemeza ko iyo ndege yari mu kirere mpuzamakungu, ariko abajijwe icyo Amerika igiye gukora yishyuye abanyamakuru ko bazovyibonera. Kubwa Irani na iyo ndege ngo yariko iguruka mu buryo buteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ambasade wa Irani muri ONU Majid Ravanchi yashikirije ko iyo ndege itagira umudereva, yari mu bikorwa byo gusuma urusaku. Abategetsi ba Amerika bashikirije ku bwato butari buke bwaciye bwihuta gutora ibisigarira by'iyo ndege mu mazi mpuzamakungu. Iyo drone yarashwe yari ifise agaciro k'imiliyoni zirenga amajana abiri na mirongo ibiri na zibiri z'amadolari y'Abanyamerika, kandi ngo yashobora kugenzura ikirere cyababa ibirometero kwadrato ibihumbi ijana ku munsi umwe gusa, ikirere kingana n'igihugu cya Korea y'Epfo. Ubwoba kuko hashobora kwaduka intambara hagati ya Amerika na Irani bwatanguye kongerekana kuvaho abategetsi ba Amerika mu ndwi iheze bagirije Irani ko ariyo yateye ibisasu bya mine ku bwato bw'ibitoro mu kigobe cya Hormuz, ibyagirije igihugu cya Irani cyahakanye. Kurangiza abasirikare bari ku butegetsi mu byifata kibanza muri Sudani ejo kuwa kane barakuye mu mabanga umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu. Ikinyamakuru cya leta Suna dukesha iyo ino nkuru ntigitomora ico Al Walid Sayed Ahmed yahowe, ariko hari haheze iminsi yagirije ibiturire wahoze ari perezida wa Sudani Omar al-Bashir, yongera anashinga n'umurwi ujejwe gutohoza kubyagirije yuko abasirikare bo bararashe n'impaka abanyagihugu bamaze igihe bagandagaza ahari biro bikuru bya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum basaba ko ubutegetsi buhabwa abasivile. Hambavu y'umugwi w'amatohoza washizweho n'ibiro by'umushikiriza manza mukuru, abasirikare nabo barishiriyeho umugwi wabo. Iyo migwi yompi uko ari ibiri ntaco iratangaza kuri ayo matohoza yabo.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, impuza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cishira mu mpuza makungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifite ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 by'impunzi biri mu Burundi bice 99 ku ijana bagizwe n'abanyekongo. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongo zishasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu ni umwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tufite ga urabona nga inyo kenshi bwar parce que na mujyango riwo.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro, zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki, ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi impunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera amaminyofani cyangwa babuze icyo bandikira ko amakaye cyangwa babuze uniforme bambara cyo gutuma tutashe gusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora, ugasanga umwigisha avuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza cyamwishyura mu giswahili ariko cyaba tumva igiswahili gacumeye ngo aramutuze kisagenda kumukuza amanota yo mu ndego kubera yamwishyuye mu giswahili kandi yamwishyuye na giswahili bayumva n'uyo mwana nawe nta kirundi abayumva ugasanga ntibumvikana neza.
Ibyo bishyira mu makambi nk'aya
userukira igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyitaho impunzi HCR mu Burundi. Buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi zama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous
devons donc utiliser de toutes les initiatives
que nous avons pour essayer de faire face aux priorités. Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, les vivres que nous donnons par le pied des femmes pour
éviter. No kwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178 Tarsisi Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha
impunzi zarundiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wabo
ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri nduta mu gihugu cya Tanzania umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,700 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru impunzi zisaba Leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko karere ka Fizi izi mpunzi zirimo kamamwo ingwano hagati y'imirwi itwaje ibigwanisho n'inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda
Zini ndirimbo z'impunzi z'Abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu kambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe izi mpunzi z'Abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje ishinga
uyu munsi mukuru tuwigije dufite ibibazo tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi ubu urashobora gufatwa n'indwara washyika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona ariko kugira baguhereza imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo ugaca we uza wumva ngo genda ngo kuri foromasiyo ngo ugure imiti ngo iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene kubaho nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntabwo twigira tukaza tubona uburyo bwo kwivuza bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo abandi bagasinzikara sana abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataha buryo babatumye kujya muri foromasiyo nta mahera bafise ntako babigenza bagira naho babonera ararembye acajemo nitwa dutaye aronka yamfungurwa kagurisha niyanza rigacitera gahava hwereramo kagenda
na transfer baduha ububara isibye bavuga tutararemba niwishikane wandaruko ushike kwa muganga imodoka za hora zidutwara ubu ntituza kazi zikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi akanaka nawe
nibizi poste userikira impunzi z'abarundi muri ingambi yo mu rusende yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'ingambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo mayimayi
mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona kari mwiza cyane turavye ahantu duherereye twaba tugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bazishakiye kuko batubariye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubirira mu gihugu cyabo cyanke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira hano bashobora kwicara bafite umutekano hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nkeya cyane idolari 12 ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi ni dolari imwe
muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye HCR muri territoire ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeur y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda uyu muyobozi wa HCR akomeza kuvuga yuko inkunga ya seri yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi ishyiramwe rya seri ryagaragaje yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya seri na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo Vedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivu y'amajyepfo
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150,000 ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 200,000 bimwe mu bintu byaranze uyu munsi wa Kigeme hari mu miryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko Sustene Azabe umunyekongo yatanguranye niyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye byemewe n'amategeko Eric Bagirubusa umenshi w'akuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe
kera menye ubwenge mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo
Bwana Azabe Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme no munsi Bwana Azabe yabwiye ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe
navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko
Bwana Azabe Sostene yasezeranye n'umunyekongo impunzi mugenzi we benshi mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari ngo umunsi wo kwibuka gusa ahubwo n'impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza.
Azabi n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashima urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuzana no mu majyepfo tuhadutahazi ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ubwo bagiye babitaho icya kabiri nuko twishyira tukizana ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo ibyo ni byo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko mupanga buracya ajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza n'aho bugukura gusa icyo dushima te nadusubira inyuma gatoya nuko Leta y'u Rwanda itweza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvuka mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu gukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na nubu.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ibyifuzo byabo n'uko umwuka waba mwiza amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka ku ivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze hari abatakaje icyizere bitandukanye na bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye mu ntambara ariko nyuma yaho akaza kugeraho bakagirana umutekano ubwo natwe ntabwo ari twe tuzahora mu buhungiro. Icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahu.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo munsi kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza ni uko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nk'uko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million. Benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%. 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusabe bw'irya Amerika, ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishyirahamwe Parseme ryishinze guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri ino saa turiko turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenyi tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uzara w'inugangwa, twaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona cyane tutafite ikibazo turahindura afite n'ibyo bari hari ukumbere bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamo butarabi bamenyesha ubu ibikorwa byanyu murabibanda ndanya canke mwarabihagaritse.
Oya kubaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku radio twaratanze konsinye kuba duserukira mu ntara nta uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngaha i Bujumbura twabihagaritse
mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganje kugira ngo mubaze ico bwabahoye
nico tugiye kugira mu ntango y'indwi za kuko ikete riduherwa kuronka iby'ubushikiranganje ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndahumva ni vuba rero iyo kete rero yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko Parseme ari ishyirahamwe rikorera akora yisunze amategeko y'itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
byari co nk'ishyirahamwe Parseme gikeka ryo barizize
wenda ubwiye ati izo serivisi juridike za dufelicita ndadufelicita ko turi ishyirahamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo ni ugutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwaba mwarazize hoba harimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo y'ishamwe Parseme mucafuza ishusho ry'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mu bamubizi ko gafosta
ariko urumva nyine jewe ntabwo akoraho natangaye ndumigo ubwa mbere hoho ni uwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yoca avuga ati ku igenekerezo irinaka iyi deklarasiyo washikirije iki kigwa wakoze ijambo washikirije byacojeje igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata ingingo yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu duha twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira Wada miliki barabwira ico babahoye ico bavuze ati babahoye
hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana bimwe mu byishamwe Parseme ryatangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco gyo baryarazize harimo nkuko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
Parseme ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryariga utaratubaze by'ubutunzi ni ryari utaratubaza situation y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabwo dushyikiriza biva hanjye ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barasabye yuko nk'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwe kwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasaba ni
Jewe numva je ndaje twabare ko turakora ibyo dukoze turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ni ndari kandi ndabwiye kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasaha uritunga igihugu wirinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'u Burundi na nibintu nibivugwa n'amenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uyise ntimeze nka birayi umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta hoje ivuga nti bazi ko ubutunzi icyo ni kintu niyo leta iri kirabwi ivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubyicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri soko ni ruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanaje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko cyano noho na igihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri ibyo byingwa by'ubutunzi icyo no gifasha rwo giterera ibyiyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri Parseme cyangwa muri komuri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo wabutiye nka mugabo byo twe ntitubiraba nyima twitura ubutwatubwira nyima ari kuja kubana n'umushikiranganji tuzogenda aho bawo mbusumane bose bajeje kumvikanisha leta yo yarenganije abantu cyo gituma umbusumane yeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tubitugende tuvuge n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose umushikiranganji w'ubutungane umushikiranganji bw'agakate y'akazi na muntu nizo nyine zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishaka no kuza n'abandi n'abandi bakakicarira ibyo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma ari zo twitura kandi byo guhagarika nabyo twabyubashije ni ko ari leta yabifashe bwa trimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihindizwe n'abantu ivyo ni bisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo mvuge ko ibyo biti ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
shoti mwese mukundi radio hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwiye ngaha tubonayo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwiziuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkurikije makuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.